This is the Voice of America, broadcasting to Africa. The following program is in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangira ibiganiro byayo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu munsi ni kuwa kabiri, tariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 umwaka w'2014. Nshuti tuzindukanye, mwabonye Imana ikingura. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Bibaye saa 11 n'igice I Bujumbura mu Burundi n'I Kigali mu Rwanda.
Nyekako nakumpamya ko umwavoka muburaniraga atashobora kubona ibimenyetso by'uko Matayangiro Mpatse atari afite koko ubwo bubasha ku bantu ayoboye cyangwa ahagarariye mu gihugu cyose muri Reverendi.
Uyu ni Maître Chikuru Joseph, umuhanga mu by'amategeko ku rubanza rwa Matayangiro Mpatse wari president wa MRND waraye akatiwe gufungwa burundu n'urugereko rw'ubujurire rw'urukiko rwa Arusha. Ni mu kanya mu makuru. Ijwi rya Amerika, amakuru turayahera hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi muragezweho na Frederic Nkundikije. Fred, waramutse neza.
Mwaramutse neza Thomas, mwaramutse neza namwe nshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kwashikiriza amakuru. Leta ya Amerika yemereye igihugu cya Sudani y'umunuko imfashanyo yihutirwa miliyoni 83 z'amadolari. Mu gihugu cya Libya, abarongoye amaleta abiri adacana uwaka bemeye gukorera hamwe mu kurondera agahingwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryuguruye ibiro byo kugwanirizamo ikiza cya Ebola. Idonido y'aya makuru. Leta ya Amerika yatangaje ko igiye gutanga ayandi mafaranga angana n'amadolari miliyoni 83 azokoreshwa mu buryo bwihutirwa mu gufasha impunzi zihunga ingwano mu gihugu cya Sudani umumanuko. Mu itangazo ryasohowe ejo ku munsi wa mbere, Departement ya Leta ya Amerika yavuze ko ingwano yo mu gihugu cya Sudani y'umumanuko ishobora gutuma haduka amapfa. Iryo tangazo rivuga kandi ko abanyagihugu bashika imiliyoni 2 bahanzwe n'ikibazo cy'inzara. Iryo tangazo rivuga ko kuva iyo ngwano itanguye mu kwezi kwa 12 hamaze kuboneka impunzi nshasha zishika 450,000. Iryo tangazo rivuga ko ico gitigiri kiruta gitigiri cy'impunzi cyari kihari mu mwaka w'2005 igihe amasezerano y'amahoro yarangije ingwano hagati ya Sudani y'umumanuko na Sudani y'umuraruko yaterwa ko yikomo. Departement ya Leta Amerika ivuga ko iyo mfashanyo nshasha izokoreshwa mu kugura ibifungurwa, imiti, imbuto zo guteragira hamwe n'ibikoresho byo kurima. Abashingamateka bari muri leta zitacana uwaka mu gihugu cya Libya baremeye gukorera hamwe mu kurondera agahingwe hamwe no mu gusubira kugurura ibibanza by'indege bikomeye 2. Impande zose zarahuye mu nama yatunganijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ejo ku munsi wa mbere mu gisaracyo mu burengero cyitwa Gadamesa. Intumwa ishyirahamwe mpuzamakungu Bernardino Lyon yavuze ko intumbero iyo nama ari ugutunganya ibiganiro vya politike bitunganijwe mu kivandimwe kugira ngo agahengwe gashobore kutangura. Yavuze kandi ko impande zose zizokora ibishobotse vyose kugira ngo ibibanza 2 vy'indege biri mu bisagara vya Tripoli na Benghazi vyugurugwe. Ingwano iri hagati y'iyo mirwi 2 yaratumye ivyo bibanza vy'indege 2 vyugarwa gushikaho ibibanza vy'indege bikoreshwa ari ibibanza vy'indege bitoyi vyo mu ntara. Muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryaruguruye ibiro bizoba icicaro cyo kugwanya ikiza cya Ebola, aho rimaze gutunganya umurwi uzotorokanya ifashanyo y'amakungu mu gihugu cya Ghana. Umukuru w'ivyo biro Antonio Bamburi hamwe n'umurwi arongoye bashitse I Accra ku murwa mukuru w'igihugu cya Ghana ejo ku munsi wa mbere. Bubaye ubwa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu ritunganije ibiro byihutirwa byo gukemura ikibazo kijanye n'amagara y'abantu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon avuga ko ivyo biro bizofasha gushyira hamwe intererano y'amakungu yo kugwanya icyo kiza cya Ebola kandi bizofasha ibihugu bigeramiwe n'icyo kiza. Ivyo biro bizwi ku izina UNAMIR birafise kandi umurwi w'abakorera mu gihugu cya Guinea, Liberia na Sierra Leone, ibihugu bitatu bihanzwe n'ikiza cya Ebola. Ku munsi wa gatanu ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho amagara y'abantu byarashize ahabona raporo nshasha yerekana ko ikiza cya Ebola kimaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 300,000 mu bihugu byo muri Afurika yo mu buraruko. muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi ya Amerika. Muri Hong Kong abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi baharanira demokrasi bagize imyerekano maze barenga ku mateka ya leta yasaba kuva mu mabarabara yo muri iyo ntara y'Ubushinwa uyu munsi kuwa kabiri. Benshi muri abanyagihugu bariko baragira imyerekano baraye mu mabarabara yo mu kibanza kigwiriyemo ibitahe. Abapolisi bari bashinze amabariyera yamara bagumye barorera ntibigenje nkuko bigenjeje ku munsi wa Mungu igihe bashwara abanyagihugu babasahura mwo imyuka irakira mu maso. Imyerekano yatunganijwe n'abanyeshure bakozwe mu bisagara bikomeye bine aho yarakozwe mu bisagara bine bikomeye aho baguma batera kamo gasaba demokrasi mu ntara yabo. Presidensi ya Amerika ejo ku munsi wa mbere yaratangaje ko leta ya Amerika iriko irakurikiranira hafi iyo myerekano kandi ishigikiye ubwigenge bwo gushikiriza vyumviro hamwe no gutunganya amakoraniro. Bibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kandi makuru tubafitiye yerekeye inama yabaye ejo ku munsi wa mbere hagati ya leta y'u Burundi hamwe n'ibihugu hamwe n'amashirahamwe bifashanya n'u Burundi mu vyerekeye iterambere. Iyo nama rero ikaba yabereye i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika. Vice Perezida w'u Burundi Prosper Bazombanza aratubwira ukuntu iyo nama yagenze.
Inama yagenze neza cyane gose kandi nkuko mubivuga yari inama ihuza u Burundi hamwe nabo bafatikanya baba amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa ibindi bihugu badufasha mu bikorwa by'iterambere. Icyo twashyize ku cyane cyane ni uko bubandanya bashigikira wa mugambi wo kurwanya ubukene twaba twanaboneho n'akanya kuko bakengurukira bamaze kuca batanga uburyo cyane aya matrone yuko ku ruhande rw'u Burundi ibyo bari bujuje gukora bwabikozeho ni raporo yasohotse bakaba barayibonye. Amaca turavugana n'ibyerekeye amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu akaba ariko yitegurirwa neza umukuru arongoye seni mbere n'ujejwe vyita coordination nationale de zede baheza bashikiriza ivyose vyerekeye iterambere n'ivyerekeye amatora ingene twobifashanya kugira ngo uburyo bwose bukenewe buboneke mu gihe ciza. Tubana hose mbere n'akanya kukengukira cane gose bimwe bivuye ku mutima. Ishirahamwe ibanki yitwa BAD Bank African de Development iheruka kugabira u Burundi imiliyoni 99.99 vy'amadolari y'Abanyamerika akaba ajejwe kuzoca akora ibarabara rya Nyakararo Mwaro Gitega ryitwa RN18 hanyuma akaba ari igice ca mbere c'amafaranga cabonetse ku iteka 2005 z'ukw'icenda kamere n'abandi babandanya badufata mu mugongo.
Tugarutse ku mfashanyo zerekeye cane cane amafaranga azokoreshwa mu gutunganya amatora mu Burundi intererano imaze gutangwa murayishima gushika ubu.
Ntaco twovuga twebwe turabona yuko bavyumva bariko barabitanga mu bwato babwiye ko boshiramwo inguvu gusumba kugira ngo ibikorwa bivyimirije vyo kwandika abazotora vyo kuzoshiraho abazokwerekana ivyo bikorwa abazokwandika nabo batora bose kumva bikeneye uburyo bigasaba rero yuko ubwo buryo bweza bukaboneka n'ingoga. Hanyuma mbere twaciye tuvugana yuko mu ntango z'ukwezi kwa cumi na kabiri teki tuzoyimenya neza biciye mu bushikiranganji bwo gufashanya n'ibindi bihugu yuko bazoca ba inama yo kugira ngo basubire banoganze kugira ngo bavuge neza neza aba twabashikanijwe koko.
Amatwi adusumira amakungu kandi ibihugu bikorana n'u Burundi byaba bifite amakenga kuvyerekeye cyane cyane ibintu bitatunganywa gushika aho twovuga nk'uru ugwaruka bavuga ko rubandanya kudurumbanya umutekano mu gihugu aho cyane cyane hakaba havuga ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi aho muhavuga kwiki
twebwe twabwiye bivuye n'inguvu nyinshi yuko mu Burundi atamuntu numara hejuru y'amategeko yuko ubwo gwaruka atamugambura utuma yuko ubwo gwaruka namba babikora uwo bikora bikora ku gahanga kiwe kandi uko amategeko acamufata akamuhana.
Vice President wa mbere w'u Burundi Prosper Bazombanza, murakoze cyane rwose ku kanya mwa duhaye.
Murakoze namwe.
Tuti zacu muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwatwumvira no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Inkuru nyamukuru. Mu Burundi, umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu APRODH, Petero Claver Mbonimpa, yaraye arekuwe by'agateganyo, nta kindi abujijwe usibye kuva mu gihugu adafite uruhushya rw'umucamanza. Tabita Mukamusoni yatwoherereje inkuru.
Inyuma y'inshuro nyinshi basaba ko uwo baburanira arekugwa akaburana yidegembya, abunganira Petero Claver Mbonimpa baranezerejwe cyane n'ingingo ya Sentare Nkuru ya Meya ya Bujumbura. Navuganye na Maitre Armel Niyongere, umwe mu baburanira Mbonimpa, ingingo ya Sentare yo kurekura Mbonimpa by'agateganyo imaze gusohoka. Yambwiye ko ari intambwe kuri urwo rubanza naho hakiriho izindi nzitizi.
Twebwe byatunezereje cyane kubona abacamanza bumva ibyo twari twarasabye inshuro zirenga zitandatu. Twamadusemerera tuvuga duti Petero Claver Mbonimpa amagara yiwe n'ameze neza, tugasaba ko yorekurwa by'agateganyo ariko bakica amatwi. Aha rero tukabona uyu munsi bemeye yuko ashobora kwidegembya by'agateganyo, naho hariyo ibyo basabye. Baravuga yuko kugira yegere ikibuga cy'indege cya Bujumbura, kugira yegere ibindi bintu byotuma ajya hanze ngo arege igisagara cya Bujumbura, baravuga yuko yobanza kubimenyesha umucamanza.
Petero Claver Mbonimpa yagumye asabirwa kurekugwa kugira aje kwivuza kubera ko amagara mukitse. Umugwi w'abaganga batatu bari batowe mu cegeranyo batanze harimo ko Petero Claver Mbonimpa agwaye indwara nyinshi. None mu gihe vyoshika bagafata ingingo yuko yoja kwivuza mu mahanga vyogenda gute? Maitre Armel Niyongere yambwiye ko ari bisanzwe kuko uruhusha baca barusaba umucamanza.
Tuzosanga akeneye kujya kwivuza mu makungu yuko tuzoheza tukamenyesha umucamanza nk'uko biri muri iyo ngingo yafashwe n'abacamanza.
Mbega mu gihe amagara yo mukika umwanya mutoya umucamanza ntabe hafi, ibyo ca bigenda gute?
Twibaza yuko atangwara zirimo kuko iyi ni intambwe ya mbere kugira bemere yuko ari kugwa by'agateganyo. Bijya bindi ziyanzitizi zindi zirimo tuzosaba Sentare hamabere ziveho.
None ni kuki ubutungane bw'u Burundi bwemeye kurekura iby'agateganyo Mbonimpa ariko bugashyiraho inzitizi ko adashobora kurengana ikibuga cy'indege cya Bujumbura adasabye uruhusha mu butungane, kandi ubwo butungane nyine mu kumurekura bwafatiye ku cegeranyo c'abaganga cerekana ko amagara ya Mbonimpa atifashe neza na gato? Icyo kibazo nakibajije umuvugizi w'umushikiriza manza Kizigenza wa Republika, Agnes Bangiricenge. Yanyishuye ko arindiriye inyishu y'umushikiriza manza ariko ntiyashoboye kumenyesha ibyo bavuganye. Mugabo makuru dukura mu butungane bw'u Burundi avuga ko ikigongo cy'agateganyo iminsi yose ariko vyama bigenda bama bashiraho inzitizi ariko kenshi ngo ntizikurikizwa. Mu gihe icyariho cy'umushikiriza manza yari yasavye ko Sentare yosaba ingwate Mbonimpa kugira imurekure by'agateganyo mu nayo kuri uyu wa gatanu, Sentare ntiyabikurikije. Ubu Petero Claver Mbonimpa azoguma yivuza nk'uko vyari bimeze ariko atabapolisi bamucunze nk'uko vyahora. Mbonimpa azoshobora kandi kubandanya imirimo yari asanzwe akora yo guharanira agateka kazi na muntu mu gihe yotora mitende. Tukabibutsa ko Petero Claver Mbonimpa yari amaze amezi arengane afunzwe yagirizwa amakuru yatanze ku maradiyo y'i Bujumbura, aho yemeza ko hari urwaruko rw'u Burundi ruriko ruragira imyimenyerezo ya gisirikare mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. I Bujumbura mu Burundi, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Tujye mu Rwanda noneho. Urubanza rwa Bandora Charles rwaraye rukomeje mu rukiko rukuru i Kigali. Urukiko rwumvise umutangabuhamya wa kabiri w'ubushinjacyaha. Bandora aregwa ibyaha bya jenoside mu cyahoze ari komini Ngenda mu Bugesera. Mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa yakurikiye iburanisha.
Asubiza ibibazo bya Charles Bandora n'abamwunganira mu mategeko, umutanga w'uhamya bagaragariraga rubanda avugwa mu mazina ye bwite nashake ko yajya mu itangazamakuru, urukiko rukabitegeka rutyo ku mpamvu z'umutekano we bwite, yabwiye urukiko ko habura igihe gito ngo jenoside be, Charles Bandora yakodeshaga imodoka 10 za kamyoneti zitwara intera hamwe muri za mitingi hirya no hino mu cyahoze ari komine Ngenda muri Bugesera yu. Bavayo bakiyakirira kwa Bandora wahoze ari umucuruzi ukomeye muri centre ya Ruhu. Izo ntera hamwe umutanga w'uhamya avuga ko zari ziyobowe n'uregwa, yahamirije urukiko ko hari igihe zigeze gushyamirana n'abarwanashyaka ba MDR imbere yo kwa Charles Bandora kuruhuha ku manywa y'ihangu. Mu magambo umutanga w'uhamya yavugiye mu rukiko, uregwa ngo yazanye imodoka yo mu bwoko bwa Hilux yuzuye imyambi, amacumu n'imipanga ngo abambari ba MRND babyifashishe barwanya ba MDR, ariko ngo gendarume riburizamo uwo mugambi. Inyandiko mvugo yakoreshejwe n'ubugenzacyaha mu 2008 uyu mutanga buhamya ngo yavuze ko muri 93 Charles Bandora wari president wa MRND muri Ngenda ngo yaje gusimburwa n'uwitwaga Nkoranya Bahizi wari umurezi, kuko Bandora ngo yari afite amashuri make. Umutanga buhamya avuga ko nubwo byagenze bityo, ibikorwa by'ishyaka ngo byakomeje kubera kwa Bandora kandi uregwa ari nawe ubiyobora. Bandora akaba atumva uburyo yaba yarasimbuye kubera icyo yisubujije agakomeza kuyobora ibikorwa by'ishyaka MRND. Abajije umutanga buhamya icyo Nkoranya Bahizi wamusimbuye ku mwanya wa perezida wa MRND yaba yarakoraga igihe Bandora yaba yarasaga n'ukora imirimo ya perezida na vice perezida mu ishyaka rimwe, umutanga buhamya asubiza ko ibyo byashoboraga kumenya bari bagize komite nyobozi ya MRND muri Ngenda. Naho ku mpamvu ibikorwa by'ishyaka byakomereje kwa Bandora kandi atakira umuyobozi mukuru, umutanga buhamya avuga ko Bandora ari we wari ufite ubushobozi bwo kwakira abarwanashyaka ba MRND abashakira imodoka zo kugendamo. Ikindi ngo Nkoranya Bahizi wari wasimbuye uregwa yatahaga kure mu birometero bisaga 10. Umutanga buhamya wanze kumvikana no kugaragara mu itangazamakuru, avuga ko yari umucuruzi waranguraga inzoga kwa Bandora jenoside itangiye ahungira i Burundi. Aho atahukiye ngo muri gacaca yumvise bavuga ko Bandora yamusahuye imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Dina. Imodoka avuga ko ubwo rwari rugeretse mu nkiko umuryango w'uregwa ugitsimbaraye. Ngo ku masaha ya 3 z'ijoro ku matariki avuga ko yibagiwe, yabonye telefoni idasanzwe imuhamagara yitabye yumva ni Bandora. Mu magambo make yabwiye urukiko ko yavuganye na Bandora ngo yamubwiye ko umuryango utakomeza kurushya umutanga buhamya yagenda bakamwishyura miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Baba bunganira Charles Bandora ndetse n'urukiko bifuje kumenya icyashimangira ko Bandora yahamagaye uwo mucuruzi bari baturanye mbere ya jenoside kuruhuha amusaba kujya kwishyuza imitungo mu muryango we. Umutanga buhamya abwira urukiko ko yabonye uwahoze ari umushoferi wa Bandora aza kumusaba imbabazi zo kubagabanyiriza bakishyura miliyoni 8 aho kuba 10. Ibyo ngo byatumye n'imanza barimo z'iyo mitungo zihita zihagarara. Bimwe mu bibazo bya Charles Bandora ku mutanga buhamya urukiko rwagiye rubihagarika ntibihabwe ibisubizo, ruvuga ko bigamije guha umutanga buhamya makuru mashya adafite ku buhamya bw'ibimureba. Charles Bandora aregwa ibyaha bitandatu birimo gucura umugambi wa jenoside, ubufatanyacyaha mu gukora jenoside n'ibindi, uregwa akabihaka n'uko byakabaye. Ibyo byaha byose kandi uko ari bitandatu akaba yari yarabihanaguweho n'urukiko rwa mbere muri gacaca kuruhuha. Abarengera inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 94 baza kujuririra icyo cyemezo cy'urukiko. Bandora kandi yahoze ari umucuruzi ukomeye muri centre ya Ruhuha muri komine Ngenda Bugesera y'ubu, ari nabwo yari vice perezida wa MRND. Iburanisha ryimuriwe kuri uyu wa kabiri n'umutanga buhamya wa gatatu mu batanga buhamya 16 b'ubushinjacyaha. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Dukomeza amakuru. Urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ruri Arusha muri Tanzania urugero ku rw'ubujurire rwaraye rwemeje igihano cyo gufungwa burundu Mathieu Ngirumpatse na Edouard Karemera bari bakatiwe ku rwego rwa mbere. Ngirumpatse yahoze ari president wa MRND naho Karemera yari vice president we. Ubu rero urubanza rwabo rurarangiye, bazaba bagumye muri gereza y'umuryango w'abibumbye Arusha mu gihe bagitegereje igihugu kizemera ko bajya kurangirizayo igihano cyabo. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yashobanuje Maître Chikuru Joseph, umuhanga mu by'amategeko, impamvu Ngirumpatse na Karemera bahanwe kandi bareregwaga ibyaha byakozwe n'abayoboke b'ishyaka bari bakuriye.
Dukurikije amategeko mpuzamahanga, dusanga mu ngingo ya 6 igenga urwo rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho ku Rwanda, kuba umuntu ari umuyobozi ariko akaba afite icyo twita mu mategeko mu gifaransa nakita autorité cyangwa influence cyangwa control,
ububasha
bwo kuba yabuze ikintu kuba cyagombaga gukorwa yenda nawo afiteho ubwo bubasha ariko ntabikore kibyo nabyo byitwa yuko inshingano ze atazubahirije nkaba mbona rero nkurikije uko urubanza rwasomwe nubwo rwose ntarabona incarubanza ngo nshobore kuba nayikorera ubugororangingo menye impamvu umucamanza yagendeyeho yemeza kiriya gihano cy'ifungwa rya burundu ariko mu mategeko mbona ko habayemo icyo twakwita responsabilité politique itandukanye na responsabilité individuelle dusanzwe tumenyereye
kuba se mu rwego rw'ubujurire abacamanza bemeje kugumishaho igihano cyo gufungwa burundu bisobanuye ko aba bagabo bombi n'ababunganira batabashije kumvisha abacamanza ko ibyaha bahamijwe mu rukiko rw'ibanze bitabahamaga
muri kiryo bagenzi banje babunganira bavuze nka Maître Frédéric wo Faransa wunganiraga Matayo Ngirumpatse we yagaragazaga ko umukiriya we atarafite ubwo bubasha bwo kugenzura abagize ishyaka rye yabivuga mu gifaransa avuga ati mon client n'avait d'autorité ni sur les membres du parti ni sur les ministres du gouvernement icyo ni cyo yibandagaho cyane ariko ntagaragaze ibimenyetso by'uko ashobora gusanga umuntu uri muri MLND cyangwa se uri mu nterahamwe ari gukora ikintu ngo yakimubuza hano ngo agaragaze ati uyu nakimubije aracyanga wenda akagaragaza ibyo bimenyetso nkeka ko nako mpamya ko umwavoka muburaniraga atashoboye kubona ibyo bimenyetso by'uko Matayo Ngirumpatse atari afite koko ubwo bubasha ku bantu ayoboye cyangwa ahagarariye mu gihugu cyose muri BRND
aha se mushatse kuvuga ko ibyaha ubushinjacyaha bwaregaga abagabo bombi ari nabyo byemejwe mu rukiko rwa mbere rwabakatiye igihano cyo gufungwa burundu ni ukuvuga ko ntago bakoze ibyo byaha nk'uko umuntu yakora icyaha runaka
oya ntabwo ari byo bakurikije kuko umuntu asesenguye ukuntu inyito y'icyaha yishwe ari nabyo yenda nunge mu magambo ya mugenzi wanjye n'iy'amategeko uhagarariye ubushinjacyaha bw'u Rwanda ari mukuru arinda avuga ko iyo umuntu afite ubwo bubasha ariko abayobora ntashobore kubashyiraho icyo gitsure cyo kubabuza gukora ikintu kibi cyakorerwa umuntu cyane cyane ibyaha byibasinywa ku muntu kabone nubwo atari watanze iryo tegeko byo kubica cyangwa byo kwagirira nabi ariko agomba kukiryozwa ni ukuvuga ngo mu mategeko iyo icyaha cyakozwe n'inzego za leta cyangwa amashyirahamwe cyangwa imiryango ya leta cyangwa yigenga bifite ubuzima gatozi ibyo bigo byose ababiyobora yaba ari amashyaka ya politiki yaba ari imitwe ya politiki ababigize iyo bakoze amakosa abangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyangwa bagakora ibyaha by'inyokomuntu ababihagariye bagomba kubiryozwa kabone n'ubwo bo ku giti cyabo batabyijanditsemo ngo babikore
ndabashimiye cyane Maître Joseph Cikuru impuguke mu by'amategeko tuvuganye ari Buruseli mu Bubiligi
murakoze
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mwadusanga no kuri Facebook Radio yacu VOA niki ibinyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byandika kuri Afrika twabisomewe kandi turabigezweho na Edi Rwema.
Inkuru ikomeje kwandikwa cyane mu binyamakuru bya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni icyorezo cya Ebola nk'uko The Los Angeles Times ibyandika abahanga bemeza ko icyo cyorezo mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika gishobora gutuma ibiciro by'igihingwa cya kakao bizamuka muri iyo nkuru sosiyete ya hedge funds ivuga ko icyo cyorezo gikomeje kubangamira umusaruro wa kakao mu burengerazuba bwa Afrika, dore ko 70% rya kakao yose ku isi ihingwa muri iki gice cy'umugabane wa Afrika. Mu gihe ibihugu n'imiryango mpuzamahanga yahagurukiye kugerageza gukumira iyi ndwara yibasiye ibihugu bya Liberia, Sierra Leone na Guinea, abakurikirana ibijyanye n'igihinga cya kakao bahiye ubwoba ko icyo cyorezo gishobora no kugera muri Côte d'Ivoire, dore ko ari cyo gihugu cya mbere mu gutanga umusaruro wa kakao. Ikinyamakuru The Los Angeles Times muri iyi nyandiko gikomeza kivuga ko ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo kivuga ko abantu bagera kuri 1,400,000 bashobora kuzaba banduye Ebola mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha niba nta gikozwe ngo iyo ndwara yo gukwirakwira mu bantu. Ijwi rya Amerika, ikiganiro mu byanditswe kuri Afrika mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikinyamakuru The Washington Post kirandika ko perezida wa guverinoma y'inzibacyuho muri Repubulika ya Centrafrique afite icyizere cy'uko ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro zizafasha kugarura amahoro, umutekano n'ituze mu gihugu cye. The Washington Post yanditse ko ibi perezida Kathleen Samba Panza yabibwiye akanama k'amahoro n'umutekano k'umuryango w'abibumbye ubwo yagasabaga gusubiramo ibihano by'intwaro byafatiwe igihugu cye mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Samba yabwiye abagize ako kanama ko itorwa rye ryahaye icyizere abaturage benshi batuye igihugu cye, avuga ko arimo gukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye gutegura amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha. Ikinyamakuru The Washington Post gikomeza kivuga ko mu kwezi kwa kane aribwo umuryango w'abibumbye wafashe icyemezo cyo kohereza ingabo 12,000 mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrique kujya gusimbura ingabo z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Tukiri muri Centrafrique, nanone ikinyamakuru The Washington Post cyanditse inyandiko ivuga ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rugiye gutangiza iperereza rishya ku byaha birimo ubwicanyi, gusambanya abagore ku ngufu byakorewe muri icyo gihugu kuva mu mwaka w'2012. Intambara hagati y'imitwe ya Seleka na Antibalaka yahitanye abantu bagera ku 5,000. Ibi ngo nibyo byatumye umushinjacyaha mukuru Fatou Bensouda ategeka ko hakwiye kuba iperereza kugira ngo abagize uruhare bashyikirizwe inkiko. Iki kinyamakuru The Washington Post kivuga ko imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu irimo Human Rights Watch yashimishijwe n'icyemezo cya Bensouda. Ijwi rya Amerika, ikiganiro ku byanditswe kuri Afrika mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikinyamakuru Chicago Tribune cyanditse inkuru ku mushinga w'amasezerano y'ubucuruzi hagati y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba n'umuryango w'Uburayi. Ayo masezerano aramutse ashizweho umukono ngo azafasha korohereza ibicuruzwa biturutse muri Afrika y'Iburasirazuba kugera ku masoko yo mu bihugu by'Uburayi. Nkuko ikinyamakuru Chicago Tribune kibyandika, umwaka ushize ibicuruzwa biturutse mu bihugu bitanu bigize akarere k'Uburasirazuba bwa Afrika byari bifite agaciro ka $2,000,000,000 z'amadolari, igihe ibyatumijwe kuva ku mugabane w'Uburayi byari bifite agaciro ka $4,500,000,000 z'amadolari. Shuti zacu, ikiganiro kibyanditswe kuri Afrika mu binyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Makuru twabashikirije twabwiye ko mu kanya Leta ya Amerika yatangaje ko igiye gutanga ayandi mafaranga angana n'amadolari $83,000,000 azakoreshwa mu buryo bwihutirwa mu gufasha impunzi zihunga ingwano.
Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti turi kumwe, ibiganiro byacu by'igice cya mbere birahumuje, maze ntimucikwe n'igice cya kabiri gitangira gato cyane mu kanya saa 12. None rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.